Iyi mumva ni Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 88.3 ya Radio Inshuti ya Bose no kuri FM 104.3 Ijwi rya Amerika. Mu Burundi mudukurikira ku mirongo migufi kuri metero 25, metero 31 na metero 41. Mu karere ka Kisoro muri Uganda mudukurikira kuri FM 88.9 ya Radio Ijwi riyobora. Inaha i Washington DC Neugenia Mukankusi basuhuza kandi mpaye ikaze mu makuru yacu y'iki gitondo. Ni ibiganiro tubategurira tukanabibagezaho duhereye mu ngo zacu mu rwego rwo kwirinda no gufasha guhagarika ikwirakwira ry'icyorezo cya virusi ya corona. Ibikorwa byo kwiyamamariza amatora mu Burundi byaraye bisojwe. Ejo ku cyumweru abakandida baba abigenga cyangwa abahagarariye amashyaka bumvikanishije bwa nyuma ingamba zabo. Abarundi nabo baba hanze bafite ibyo basaba perezida uzatorwa.
Uwazoza azofata ikibazo cy'umutekano mu minwe.
Azoba ari umuntu atavangura umuntu wari we wese amufata nk'umuntu. Abarundi bari hanze akabasubiza mu gihugu nabo bakaguma mu gihugu cyabo nk'uko n'abandi bari.
Abo ni bamwe mu mpunzi z'abarundi ba mu nkambi ya Kavimvira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Naho Sylvestre Ntibantunganya wabaye perezida w'u Burundi afite uko abona amatora mu gihugu. Izo nkuru ku buryo burambuye hamwe n'izivugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya ntimujye kure ya radio yanyu. Uyu munsi turawuharira cyane ibijyanye n'amatora mu Burundi. Turahera ku makuru havugwa hirya no hino ku isi twateguriwe kandi tugezweho na Aloise Bigirimana. Aloise ubwakire neza.
Abantu bashika kuri 27 barishwe mu bitero bibiri bitandukanye byabereye mu ntara ya Ituri no hafi igisagara cya Beni mu buraruko bushira ubuseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abategetsi muri ako karere bagiriza umuhari witwaje ibirwanisho Cooperative pour le Développement du Congo canke Codeco mufunyafunyo kuba ari wo wakoze igitero cya mbere cyabaye ku munsi wa gatandatu ushira w'Imana cyahitanye abantu 20. Kodeko ugizwa hanini nawo mu bwoko bw'abalendu wagirizwa kwica abasivile baharurwa amajana muri uyu mwaka wonyene. Igitero cya kabiri cyabereye hafi igisagara cya Beni cyahitanye abantu 7 cyagirizwa umuhari ADF ukomoka muri Uganda. Igisata cyawo ni cyita ku mpunzi HCR gitangaza ko gushika aho umwaka ugeze ubu abanyagihugu bahitanywe n'indyane zifatiye ku moko muri Congo bashika hafi 276 hamwe n'ibihumbi 200 bateshejwe ingo zabo. Abategetsi muri Somalia batangaje ko bombe y'umwiyahuzi yaturitse mu gice cyo hagati muri Somalia yishe abantu bashika kuri 5 Muse Nur muramuwe hamwe n'abamucungerera ubuzima. Ni nyuma yaho umwiyahuzi yari kuga pusipusi yaseka imodoka ibarimwe mu gisagara cya Galkayo ku birometero 6 mu buraruko bwa Mogadishu. Umuhari w'iterabwoba wa Al-Shabaab ntiwatevye kwiyemerera ko ari wo wagirizwa icyo gitero. Nur abaye buramatari wa leta ya Puntland agira kabiri yishwe na bombe y'umwiyahuzi mu mezi abiri. Igihugu cya Madagascar cyatangaje kuri w'Imana umurwayi wa mbere yishwe n'umugera wa corona. Uwo mukozi wo mu bitaro w'imyaka 57 afuye nyuma y'amezi hafi abiri uwo mugera utangajwe ko winjiye muri iryo zinga. Madagascar imaze kuronka abarwayi 304 kandi perezida Andry Rajoelina yaramamaje ikinyobwa cyahinguwe mu gitegwa kama cya Artemisia yemeza ko gishobora gukinga no gukiza uwo mugera. Mu kiganiro kuri televiziyo Rajoelina yashwije ko uwo muntu yararwaye cyane ku buryo icyo kinyobwa tacu cyari kumufasha. Rajoelina yatangaje kandi ko igihe Madagascar izohimbaza imyaka 60 yikukiye mu kwezi kwa gatandatu itariki ya 26, icyo gihugu kizoba kimaze kuronka laboratwari igezweho hamwe n'ihinguriro ry'imiti.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Umushikiranganji ajejwe iby'indege muri Nigeria yatangaje ko hafashwe indege y'Ubwongereza yarenze ku mategeko yo guhagarika urujya n'uruza rw'indege mu ntumbero yo kurwanya ikwirakwira ry'umugera wa corona. Umushikiranganji Hadi Sirika yavuze ko iyi kompanyi iyo ndege yari yaremerewe kugira ingendo zitumbereye gutanga ifashanyo ariko yafashwe iri mu kunguruza abantu ku nyungu z'amafaranga. Ntacyo iyi kompanyi iyo ndege ndetse na ambasade y'Ubwongereza barabivuga ko Nigeria yugaye ibibuga by'indege hamwe n'ikirere cyayo kuva mu kwezi kwa gatatu mu ntumbero yo kurwanya ikwirakwira ry'umugera wa corona. ushika ubu ifise abantu ihumbi bitanu na majina tandatu na mirongo ibiri bamaze kwandura COVID-19 hamwe n'ijana mirongo irindwi na batandatu umaze guhetana. Igihugu cha Bene caratunganije kuri w'Imana amatora y'indongozi zo ku mitumba naho imigambi itavuga rumwe n'ubutegetsi itayitabiriye. N'amatora abaye mu gihe hari ubwoba bw'umugera wa corona kandi hasabwe ko yunguruzwa ku bw'icyo kiza. Bene muri indwi yarakuyeho amwe mu mategeko yabuze ikwirakwira ry'uwo mugera. COVID imaze kwandura abashika amajana atatu na mirongo itatu n'icyenda na babiri bamaze gupfa. Ibiharuro bya nyuma by'ayo matora yo kuri w'Imana byitezwe gutangazwa muri iyi ndwi. Umushikiranganji wa mbere wa Israeli Benjamin Netanyahu yararahiye kurongora leta yiwe shasha kuri w'Imana. Ni nyuma y'umwaka n'igice waruheze ibya politike muri icyo gihugu byadadanye. Amasezerano yo gusangira ubutegetsi n'uwo batavuga rumwe Benny Gantz avuga ko Netanyahu azoguma mu kibanza cy'umushikiranganji wa mbere amezi 18 imbere yo gusubirizwa na Gantz.
Aloyizi Bigirimana urakoze kutugezaho aya makuru. Dukomereje mu karere k'ibiyaga bigari, uyu munsi turibanda ku matora mu Burundi aho ibikorwa byo kwiyamamariza umwanya wa perezida y'abadepite n'abajyanama b'amakomine byaraye bisojwe. Desire Hatungimana yakurikiye bamwe mu bakandida mu bikorwa byabo by'ejo ku cyumweru, umunsi wa nyuma wo kwiyamamaza.
Agasimbo, umuyebe, intore, ingoma n'imbyino zitandukanye z'u Burundi nibyo byakiriye agatongwasa aho yasozereye ibikorwa byo kwiyamamariza ikibanza cy'umukuru w'igihugu ku mugwa mukuru wa politiki Gitega. Ijambo nyamukuru yashikirije ni uko uburimyi, ubworozi n'uburovyi bizahabwa ikibanza gikomeye, ariko amenyesha ko ataterambere na rimwe rishoboka igisata c'indero iyo gicumbagira. Ati kizokwitabwaho kugira ibindi nabyo binaguke.
Intumbero yacu rero no kugwiza amashure, hanyuma leta igashiramwo n'ibitabo n'ibindi bikoresho fashanyigisho. Ivyo bizotuma kanovera k'indero kiyongera, abana baze baheza amashure bafise umuzigo w'ubumenyi, bafise umuzigo w'ubuhinga, bizobashoboza kugira icyo bafashe nabo mu iterambere ry'igihugu. Tuzokwihatira nanone kuraba ukuntu igisata cy'indero gitunganywa gushasha kugira ngo kaminuza y'igihugu ibe kanu kaminuza y'igihugu koko, kibe icyitegererezo, ribe nituta riramurira igihugu incabwenge zibushitse zizoshobora kuja mu bisata bitandukanye byaba iby'intwaro canke by'ubuhinga byotuma Uburundi bushika ku ntumbero y'iterambere rirama, kuko aricyo cyifuzo cy'abarundi n'abarundi kazi.
Ikindi rwasamenyesheje ko azoshyira mu ngiro niyamara gushikira ubutegetsi ni uko umukozi azohabwa agaciro mu byo akora kugira nawe abikora anezerewe.
Ingorane ya mbere tubwiriza kurondeza gutorera umuti ni uko twokwiga ingene imishahara yobumba abayihabwa, uhereye ku gutomora agaciro k'akazi kitwa yuko gafatwa nk'agahembwa make, icyo bita SMIG mu Gifaransa, kubakizi ni mpunyapfunya w'amajambo salaire minimum interprofessionnel garantie, amafaranga yaba ku muntu yakoze akazi kabayabaye, yaba ku bakora akazi ka leta, haba kuri banyakubaho baducungerera umutekano, bose imitima yuzuye agahinda nta ubumbwa n'umushahara. Bizoba ngombwa rero ko leta twicarira icyo kibazo kugira ngo abantu babumbwe n'umushahara bakorera, gutyo tubakingire agatima ko kurya ibiturire no kunyonyeza.
Abanywanyi b'umugambwe senere ahatari hake ntiborohewe kugira bashikaho mu ntara ya Gitega. Nk'abaje bava i Bujumbura bageze mu Giheta, abapolisi babahagaritse igihe kitari gito kuko Evariste Ndayishimiye umukandida wa CNDD-FDD asanzwe avuka mu Giheta ari we yari agiye gusengera, kuko na Uwimana mu mugambwe uri ku butegetsi bari bawuhebeye gusenga kuko ibikorwa byo kwiyamamaza babisozere kuno wa gatandatu kuri Etes Kamenge mu gisagara cha Bujumbura no mu ntara ya Ruyigi abanywanyi ba SNL bakaba batorohewe mu kwiyunguruza kugira bashyige itega kuko imodoka bitafuso bazanye gupakira abantu Francis Rohero uwigenga aho yamamarije muri Bukeye mu ntara ya Muranzya yabanje guha ikiganiro amenyesha makuru imbere yuko aja kusigurira abanywanyi biwe imigamba bafitiye muri cyo kiganiro akabanegura cyane cyane ingendo yabamwe mu bajejwe intwaro be na Seni muri kino gihe biboneka ku itariki rakorera bose akayisaba guhindura imbere yuko abarundi binjira mu biro by'amatora
Turiko tubona umengo bimwe bimwe byakozwe biciye mu nama n'ingingo nko gushyiraho abajejwe ibiro bigeje gucungera amatora niho mu byo gukurikirana ingene ibikorwa by'amaliste biriko biraba aho byinshi usanga bishyika twebwe tutabizi kandi turi mu bategereza gukorana na Semi na cyane cyane ugasanga n'abanyagihugu bavyumva ko kuma radio batazi neza ingene byateguwe tukaba twari twifuza yuko ico o mu gihe hari amasaha ashika 72 imbere y'amatora ko bogerageza kugikosora kugira ngo abarundi baje mu matora batahura bategera bashobore no kwakira ibiyavamwo atantambamye hari henshi twagiye turaca mu ntara aho dushima inyifato y'abarongozi ivyo mugabo ntizotuma twibiyobagiza ko hari intara zimwe zimwe habaye ugufata minenegwe imyamamazo na cyane cyane ugasanga hagati y'imigambo iri kiriyamamaza canke abarongoye intwaro abarongoye ubutungane imbere n'umutekano bavyifashe nko kutariko gushikaho hariho n'abarundi bapfuye bazira imyamamazo bazira kutihanganyirana
korona munsi wa nyuma w'imyamamazo Gaston Sindimwo yari ku kibuga cha Komibunya Kabiga ahasanzwe avuka Dieudonne Nahimana nawe yari ku kibuga cha Tampete mu gisagara cha Bujumbura mu gihe Domitien Ndayizeye wewe yari mu ntara ya Rumonge Leo Sinyendakumana akaba yasozera igikorwa cyo kwiyamamaza ku munsi wa gatanu Desire Hatungimana Kigali Ijwi rya Amerika
Arakoze Desire Hatungimana
ku bakunzi ku banywanyi b'ijwi ry'Amerika ndabasuhuje hano i Washington kubera ikiza cya virus ya corona kimaze kuzenguruka ibihugu byinshi byo ku isi radio ijwi ry'Amerika yahagurukiye kurinda abanyamakuru bayo muri iyi minsi abanyamakuru bacu hano i Washington barakorera mu rugo n'abanyamakuru barya no hino ku isi badutarira inkuru twabasabye kwigengesera niyo mpamvu Hari ibiganiro byinshi muzasanga ko byahindutse cyane cyane ikiganiro muri isanga nitukibagezaho ikiganiro gishya aho mubasha kuvugana n'abatumire bacu mutanga ibitekerezo cyangwa se mubaza ibibazo uko mubyifuza muzatwihanganire iki cyorezo nikirangira tuzakomeza ibiganiro byacu nkuko bisanzwe namwe kandi mukomeze kwirinda kurengera ubuzima bwanyu ubwabo mubana nabo muturanye mukomere cyane
tukivuga ku byerekeye amatora bamwe mu barundi badafite amahirwe yo kuba bari mu gihugu no kubasha gutora bafite icyo basaba kandida perezida uzatorerwa kuyobora Burundi abo barimo impunzi z'abarundi bahungiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bari mu nkambi y'agateganyo ya Kavimvira bifuza ko uzatorwa yazita ku burenganzira bwa muntu no ku mutekano w'abaturage umunyamakuru w'ijwi rya Amerika uri muri Congo Vedaste Ngabo yavuganye na bamwe muri izo mpunzi adutegurira iyi nkuru
nifuza ko umuperezida yotorwa yoba se barundi akatunganiriza abarundi bose nka twebwe nk'impunzi babahugu kandi barabene igihugu icyo twifuza rero nuko yodutunganiza twese kuri twese hari kiri nagombye kongera bariko barandikisha nkaratasi ndangamatongo ku matongo twebwe siho turi none katariho turi bakabiko barandikisha nkaratasi ndangamatongo ko hari uzo hava yandikisha itongo giwanze no banararikuze ko hari uzo hava yandikisha itongo ry'umuntu kuko atahari bizogenda gute azobe se barundi ibyo bintu nibyashika mu kuba twaratase twebwe nka batwemeye ko dutaha azohave adutunganiriza nitwavuga ikibazo ko batwandikishije amatongo ntibazo hava bavuga kumengana kugumuka
twivuza ko nk'impunzi umuperezida yatorwa yoza ari umuperezida agarukana umutekano ku butaka bwose bw'igihugu cy'u Burundi agahagarika icy'agahohotero k'abantu bamwe bamwe kuko turumva ko twari twanabonye ko hari abantu bamwe barakinyizwa ijoro n'umutekano umutaka ariko kuvera ko atemenyesha makuru bihari ngo bishobe gutanga inkuru zose bigatuma ibiruko biraba ijya nino mu misozi bitamenyekana ikindi nuko yoza ari umuprezida ateze imbere igihugu n'abene igihugu akazana imigambi ihera ku mwene igihugu wo hasi nduga ashobora kumuteza imbere kagira imigambi iziteza imbere ugwaruka mukuru hakaje
uzatogwa mu Burundi nuko yo twarira bose hamagahindura urabona twahunze duhunga umutekano muke akagarura umutekano ibintu byo kunyuruza banyuruza abantu ijoro bigahinduka bigahera kuko benshi bararondewe bakazi bitero mu ijoro basanga baragutwaye ijoro yabihindura agatwarira bose akagarura umutekano kuri bose agahereza n'abantu buzi kuko ubukene ubukene usanga benshi bwari bugarijwe n'ubukene mu gihugu kubwo gukunda bankunzi byose bigahava bagakunda na bose akaba agatwarira bose
nifuza ko twasubira mu Burundi bwacu nyine tukisubira muhira yacu tukazokirwa tugezeyo kuko uravye nka urwaga tubona bave Tanzania bese bahunguse bagegeze guha n'ibibazo rero zabazekingirwa nari kugukoraza kwazo dukingira akaba umuntu nyene azofasha abantu bavuye ahandi batacahohote kwa nkuko twaba tubyumva hari yashaka ko byamabiri
kwipfuza yuko nyoza akadufasha akaduhungura akongera akadufasha mu bintu tumuna kiro turahangayika tukaronka akazi nkuko abandi bakaronka abana bacu bakaronka akazi bazi kwandika bazi gusoma akigisha n'abana kujya abana
batabatunganira cyane cyane ikintu cy'ubutungane abantu niyo bafata ku mutwe mudasangiye umugambwe abone yuko bose ari abene igihugu batashakiye gupfa no gukira ibyo bakora bikurikirane bareke kuza barasoteza abandi kuko ahanini bo nitwe tubana nabo baba yibere ku mugo mukuru amarakoro barayaronka bakica amatwi uwo baraye bakereye umenga badasanga umugambo baze ngo n'iyindi kaca bumva wapi abantu bumva ati nakabamwije bagira amatohoza bamufashe ejo ubona mureha agira ati wewe uyu unye ngo mwari muzi yuko nzoherayo rero bisaba yuko abyiga uwazoza azofata ikibazo cy'umutekano mu minwe tunganije bose nimba ubufasha yakoze ikibi ahanwe babone ko yahanywe apana gukingira ikibaba abo basanga umugambi
twebwe nk'impunzi turi hanze y'igihugu twifuza ko perezida bazotora azoba ari umuntu atavangura umuntu wari we wese amufata nk'umuntu hanyuma abarundi bari hanze akabasubiza mu gihugu nabo bakaguma mu gihugu cyabo nk'uko n'abandi bari
turabaramukije bakunzi namwe banyonyi bijwi rya Amerika ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi tusangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufite byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 4 4 1 9 9 3 1 ijwi rya Amerika ni radio yanyu
abo nyamwe mu mpunzi z'abarundi ha mu nkambi yakavyinjira muri Republika ya Demokarasi ya Kongo baganiriye na mugenzi wacu Vedaste Ngabo iyi ni radio y'ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda abarundi biteguye amatora kwa gatatu w'icyumweru gitaha tukiri kuri amatora y'u Burundi perezida Sylvestre Ntibantunganya wayoboye iki gihugu kuva mu 1994 kugeza mu 1996 arayabona ate yaganiriye na mugenzi wacu Frederic Undikije
kuri kuregera neza kuko nukuraba aho tugeze muri inzira ya demokrasi turimo agiye muri imyaka 30 aho tugeze ni hehe bwa mbere ni ukumenya yuko aya matora abantu bari kubahiganwamo abaye aheze imyaka 20 hashinzwe amasezerano y'Arusha akaba kandi hagiye muri gatatu 15 Uburundi ufise inzego zicije umutekano zihurirwamo abarundi barundikazi baturika ubwoko bwose iyi kabari ndabikomeye cyane abantu bose bitoza batezwa kubaha bakubahiriza icya kabiri mbona nuko muri aya matora ibyiyumviro byose bipfuye mu gihugu cy'u Burundi buriya muri politiki biriko byibonekeza mu bantu bariko bahiganirwa ikibanza cy'umukuru w'igihugu canke ibibanza mu n'amashinga amateka kibazo cy'ishinga amashinga amateka canke mu bantu zo bakobina ahambere nagira ngo abantu bategere neza barabe akarusho kahari mu mwaka w'ibihumbi 1993 aho twatangura kwitorera umukuru w'igihugu hahiganwa abantu batatu gusa muri aya matora y'uyu mwaka hahiganwa abantu ndwi kandi muri abo bantu ndwi harimo abantu bavuga ni abantu bicunja mu gihugu uravye uwahoze arongoye igihugu uravye nk'umuntu yarongoye n'amashinga amateka mbere mu myaka myinshi uravye nk'umuntu ari mu kibanza ubu cicegera ca mbere cy'umukuru w'igihugu canke ari mu kibanza cicegera ca mbere cy'umukuru w'amashinga amateka ukaraba mbere n'uri umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi urumva yuko nukuba atabaza kugira ngo hari ahantu habutse icyumviro bishyikirizwa n'ikindi kimenyamenya nuko hari n'abantu babiri bandi bigenga bitoza harimo mbere muri abo bose ariko baritoza ufite muri bo imyaka mike afite imyaka ngira ngo 40 iyi ntambwe tugiye muri aya matora haba abarundi cyangwa imbere n'abandi bayakurikirana tuzi yuko mu kwezi k'umunani Uburundi busaba ufise umukuru w'igihugu mushasha ubwa gatanu nuvuga yuko ku rubuga ubirabye biraboneka yuko mu n'amashinga amateka izoza hazoba harimo imigambwe irenga ibiri ishobora kuba itatu kuba ine ibyo bikazotuma ibyiyumviro biba byinshi mu n'amashinga amateka gusubiza uko biri ubu
ndabona muvuga ko hari intambwe ikomeye cyane rwose ariko imishyamirano nayo iri hagati y'urwaruka umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi n'umugambwe CNL urongowe na Gatundu Rwasa mu rusigura gute ko mu bisanzwe mu banyapolitiki hasa n'ahari icyuka cyiza
si byo gusigura ahubwo ni byo kuyamiriza ni byo kuyamiriza dusaba abo bantu nyine navuze nadondaguye ubona ko ariko baritoza urwaruka uvuga ruva mu migambwe harimo bere barongoye bamwe bamwe icyo bituma tubasaba kuvuga ijambo ry'ihumure ijambo umuntu wese acayumva ati uwo ndiko uri karagiganwa ahagaze ngaha ku byerekeye amahoro n'umutekano w'igihugu kuko abo bitoza bose b'igihugu igihugu gikomeretse ibyo batwemerera byose nta kundi bazoshobora kwishyira imbere bazobanza kuza kuza kuzimya umuriro aho rero jye icyo ndabasaba ni uko bavuga batakidinganya bakabwira abanywanyi babo abwo gwaruka uvugwa ko guhagarikira ngaho ahandi kato gwaruka rukamenya yuko rubandanije muri iyo nzira nibwo ruzo ariko ruriyononera aha rero niho ngira nti bokije kumenya bati muri aya matora tugiyemo hari ibyo dutegezwa gukingira Burundi kandi bikaboneka neza nkuko bigenza no mu majambo bavuga hanyuma bakama bagendera ukwama bavugana iminsi yose iyo hari ikibazo aho kure kugwaruka ngo rugende ngo ruze gutana mu mitwe naco bizana ahubwo bizana kutizera kandi je nariko ndavuga ko ari ibintu byinshi byotumye aya matora twizera ko agiye gutuma demokrasi mu Burundi isimbiza igatera intambwe nshasha kandi nziza
yego wihweje muri rusange rero ikintu witeze mu matora ni ikihe
nakubwiye nti umuntu wese wo biraba muri abo bitoza hanyuma tugashyirako n'inzego za leta y'u Burundi tutibagiye n'urwego rucungera amatora hamwe na rero n'abandi bantu no kwita junja bashigana wese abishyizemo ishaka ni nguvu ayo matora azoba neza azoba kandi arashobora kubyarira u Burundi ibintu byiza igihambaye rero nakubwiye nuko abantu cyane cyane ababitoza bo kwirinda gushyira mitwe y'abantu ibyiyumviro mengo baratsize byarahetse burya iyo ugiye mu matora n'ubu zitazovamo na cyane cyane ari amatora uretse abene Burundi bonyine ubene igihe uko tubivuga bagashyize ikiri ku mutima nkuko babivuga bonyine wowe gusukaza ucubaha ukacubahiriza uwatowe utatowe ukamushikiriza ijambo ryo kumukeza uwatowe nawe akamya abatore w'u Burundi adatorewe wenyine kandi adatorewe umugambi wiwe abatorewe igihugu cy'u Burundi igihugu cy'u Burundi kiba kimwiragije kiba kimugize umwungere wacu
ayo matora rero azoba nk'uko bizwi gushwa atabarorerezi b'amahanga n'amashyirahamwe kandi amashengero iyo mu gihugu washaka nka 40 ivyo birizeza abanyapolitike bose
niko byifashe ntakuri twogira kirandone hora bona mbaye ndareka nuko asura ko hari gorane zituma batashoye kuza mu nteguro ora niki kiza cha coronavirus iko kimeze nawe muranumva muri mwiju rya Amerika bavuga yuko hari bakorera muhiri wabo ndabara byogora kugira ngo tugire ngo nihagira baza kuyararo bavuye ijya no hino cende baza yuko abo barundi bari kuriwe kandi biyandikishije ngo ayo bazubikurikirane abo ni migambi nabitoza babigiyemo hanyuma abahanuzi bakagumaza barahanura ndibaza yuko ayo matora ashobora kubyara ikintu cyotuma abarundi bizera ibyo ari byo byose ko bigenda kose ayo matora azoba kandi azogeza ikivuye ngo icyo dusabye gusa ni uko ikizovamwo abazoba bashyize imbere mu majambo yabo ya mbere azoba amajambo yo kwizeza abarundi kandi ntaba amajambo gusa bikaba karimi bizose bigenda mu ngiro tubone yuko koko uwatowe afashe umugambi ukwegeranya abarundi bose kugira ngo duhangane n'ibibazo dufise na cyane cyane ibibazo biraba iterambere rya bene Burundi.
Umurwi se ni utumaye amatora muri iki gihe usa n'utizigiwe cyane rwose n'imigambwe imwe imwe aho twavuga cyane cyane umugambwe utavuga rumwe na leta y'u Burundi wa CNL widoze uvuga ko uyu murwi uri gutunganya nabi amatora kandi bishobora gutuma haba ubusuma muri ayo matora mwebwe ibikorwa by'uyu murwi muri iki gihe mubibona gute
agateka n'umuntu akitera ivyo ba umuntu wese ahari nashora kugira ngo harashora kubura ikibi bavuga ko uko wigenza wewe niko kuzoweza kugabuyiteka kuko ibi bintu biri kubirashika by'uyu mugwi nuka yuko bariko barashiraho abagize uwo mugwi bwa mbere hanyuma bagashiraho abagize imigwi mu rwego rw'intara cyangwa kuba komine hari mbere n'iri migambwe yavuga iti mbese ko tutarimo ndazi umugambwe sa abanyafurode buravuga uti mbega ko hose bashiramo gusa umugambwe CNDD-FDD umugambwe CNL umugambwe ITRONA ubwo twebwe muri forodemo tugira ikibazo nico gituma rero burya iyo muriko murahananira ibintu iyo wongeye tukusengera neza nturaba inyungu zawe gusa uraba inyungu z'igihugu cyose ariko saho noza kubandanya hagarara gihambaye no gutera kamo kandi seni uyirongoye n'abayirimwo yuko ikizova muri aya matora kizoza cemerwa n'abarundi kikanakiza Uburundi kije koko cerekana koko uko abarundi bashikiriza uko yumvira hanyuma usa nabo bahiganwa ndabisubiremwo bategura imitima ugiye guhiganwa ntubuzi kuzotsinda ko abarundi barashobora guca kubiri nuko yumvira kiragiye birashika matura agira muri kino gihugu kuva twikukira mu 16 ugace mu 13 aragiye hashika aho ubona bikuzanira ibyo wewe uba ku butegetsi cyanke uba mu migambwe igiriti mpanganye n'ubutegetsi biteye kubiri nizo wubiyumvira no kutegura umutima rero akaba bakari mu matora kaboneka iyo amaze guharura ibyagiye bishikirizwa na bene Burundi ubuzotorwa rero aremeshe abarundi bose ica kabiri mu kugitene azotunganya igihugu agitunganye nk'igihugu c'abarundi bose atari igihugu c'umugambo uyu cyangwa ivyumviro ubonore tuko turatora Burundi tuzatumushize ejuru kugira ngo atubere twese umwungere atubere twese umwungere mwiza umwungere yitaho intama ziwe zose n'iri kure hariya akayumvira haba iri mu Burundi haba mbere n'iri mu mahanga urabona ko dufise n'impunzi abe umwungere abe umuvyeyi w'abarundi bose.
Frederic Nkundikije wakoze kudutegurira iki kiganiro. Namwe nshuti banywanyi b'ijwi rya Amerika mukomeze kutugezaho amakuru y'iwanyu haba ku matora y'u Burundi cyangwa se ku bindi bintu bitandukanye mwifuza gusangira n'izindi nshuti z'ijwi rya Amerika. Ni radio yanyu mwese mwifiteho ijambo ntawe heza. Aho niho dusoreje ibiganiro twari twabateguriye kuri iyi saha. Tubashimiye cyane kuba mwaduteze amatwi. Nshimiye na bagenzi banjye bagize uruhare muri ibi biganiro aho baherereye hirya no hino mu ngo zabo n'abafashije kubibagezaho. Amakuru hirya no hino ku isi mwagejweho na Aloyse Bigirimana. Fasil Gebeho niwe washyize hamwe ibiganiro. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenie Mukankusi. Reka rero tubasezere tubifuriza amahoro n'amahirwe iwanyu, mu banyu no mu byanyu. Mukomeze kwirinda virusi ya corona kandi tubararikira ibindi biganiro bya radio yanyu Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.